Nzamba.
Nzambi rasamirana. Mwiriwe nshuti namwe bakunzi baradio Nzamba gatega kawe kaze makuru yo kuri uyu munsi wa kanigerekerezo rya 17 gitugutu mwaka 2024 amakuru twabateguriye tuyahere ku ngingo nkuru nkuru zikurikira hari umunyagihugu yanaye arashwe n'ubujejwe umutekano muri zone rugari ya komine Muyinga mu gihe gipolisi ngo cari kigiye gusaka inzoga zitemewe mu bunywero bwo muri iyo zone abanyagihugu bakaba baciye bihanira uyu mupolisi akaba yahavuye na bunyine acikana kuri uyu wa kane ubujanye na politike naho imigambwe sahanya FDB na CODEB iriyamiriza ikirangamisi cy'amatora giherutse gushigwa abona n'umugwi wigenga ujejwe amatora urongoye uyu mugambwe CODEB akanegura ko mu kiringo cyashijwe abona n'umugwi seni bidashoboka ko havaho inani kuko umwanya ari muto cyane Umudanda za wese w'ibinyobwa wo mu ntara ya Muyinga azofatwa yadugije ibiciro azofatwa nk'umusuma ace akubitwa intahe mu gahanga acibwe urubanza gufiriraho iyo ningingo yafashwe na baramatari w'intara ya Muyinga ariko abazi iby'amategeko banegura iyo ngingo kuko idakurikije amategeko ahana ibyaha kaze mwese mwido nido ni mukanya
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org
Ndasubiye kwaramutsa duhere mu bijanye n'umutekano muke umuntu umwe yaritabye imana wundi nawe arakomereka kuri uwo wa gatatu mu gihe ipikipiki zibiri zari kuzunguruza abantu mu gisagara cya Ngozi zagongana wundi nawe nyene yariko anyonga ikinga avuye mu gisagara hagati mu gihe yagire akatire aho bita ku Muremera nawe nyene yaciye agongwa n'ipikipiki nawe nyene yaciye yitaba imana aba n'abandi bakavuga ko hari amasanganya ategwa n'umuvuduko munini canke ugusamara kw'abadereva ibyo nabyo ngo bikava kuba hari abakoresha ibyuma bagenda atampusha z'ukunyonga bafise n'abandi nubwo boba badifise nabo ziba arizo baguze batarinze kuzica bakabona ko igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu mabarabara cyari gikwiye kwiga icyo kibazo hanyuma kigahana bene abo bantu hari umunyagihugu nawe wo ku mutumba Gatongati ya mbere zone rugari ni muri komine n'intara ya Muyinga yishwe kuri uyu wa gatatu ahitanywe n'urusoro rurashwe n'umupolisi mu bunywero bwo witwa Gerard Gwasa aho uwo mupolisi na bagenzi be babiri bari baje gufata inzoga ya kanyanga ariko idandazwa mu bunywero bwo witwa Gerard Gwasa umupolisi akaba yaciye yakwa inkoho n'abanyagihugu baraho baca baramukubita arasinzikara nayo bagenzi we babiri bari kumwe baca batungwa nayo bameze nk'uko amakuru ava mu ntwaro kuri umutumba abyemeza inkuru kibazo mwenzi wacu Odasi Nimbona
intandaro y'urupfu wa Oscar Mbarushimana batazi iranzumberi ngo nuko kurwanya umupolisi yaraje gufata inzoga ya kanyanga yariko iracururizwa mu kabare kuitwa Gerard Gwasa kari ku mutumba Gatongati ya mbere muri zone rugari muri komine n'intara ya Muyinga nk'uko amakuru ava mu ntwaro abyemeza Barushimana ngo yaranse ko kanyanga yariko aranywa uwo mupolisi ayimwaka barayirwanira wa mupolisi acarasa Barushimana ahita yitaba imana uwo mupolisi abanyagihugu ngo baciye bamwaka inkoho maze baramukubita arashaya abandi bapolisi babiri bace batungwa nayo bameze ngo kuko tani mhoho bari bafise umwe mu banyagihugu bo kuri uwo mutumba aravuga ingene byagenze
Saba z'umutekano ari ku kazi kabo ka misi yose barose amakuru avuga yuko hariho inzo gitemewe n'amategeko y'ikirakirikira iyo bita Kanyanga aho bahavuye baza mu kabari ko witwa Rwandagirance uwo mupolisi amaze kuza asanga ariko arayinywa mbere yaho bayigwanira kugira aronke icyemezo ariko rero baramugwanije kugeza yaho agerase umwe muri bo hanyuma inyuma yaho abanyagihugu bataragira agasabu abapolisi bari baje ari batatu babiri basa
umunyagihugu aravunira akagohe abandi banyagihugu bagenzi be eka n'inyamiramabi ingene bo kwifata kugira ngo imigenderanire ibandanye iba myiza hagati yabo banyagihugu n'abajejwe umutekano
Ubatsara bene gihugu batekane babandanye baje ku bikorwa byabo kuko nk'ubu urabona yuko hari isoko urabona yuko amaduka yose yugaye n'ubu bari bwugaye bagize ubwoba turasaba yuko bogaruka kubandanya ibikorwa byabo bya misi yose abajejwe umutekano nabo baza yuko icyo tubasaba ni uko bifite bakaza kurumva naho babagwanije habaye ikosa barasa hejuru nibaza yuko cyari kuba cyita gusumba mu gihe uwo munyagihugu atakigwanije hafi
Bamwe mu banyagihugu bo kuri uwo mutumba ngo bakaba batekewe n'ubwoba kubyaraye bishitse ngo hakaba mbere n'abadandaza batari bwugurure ibibanza byabo badandarizamo gushika kuri uyu wa kane
tumenyeshe ko amakuru twahavuye tumenya avuga ko uyu mupolisi nawe yahavuye acikana tubandanye mu gisata cya politiki ikirangamisi giherutse gushigwa ahabona n'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora yo mu 2025 kirimo utunenge ibyo biri mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa kane n'imigambwe Sawanya Fodebu n'umugambwe Kodebu aho bavuga ko ibwirizwa shingiro riha uburenganzira imigambwe canke abo bose bashaka kwitoza kugira inani kefa nibizi harungo uyu mugambwe Kodebu akavuga ko mu kiringo cashizwe habona n'umugwi Seni bidashoboka ko habaho inani kuko umwanya ari muto cyane iyo migambwe isaba ko umugwi Seni wotanga umwanya ukwiye kugira ngo imigambwe yifuza kugira inani ironke umwanya cyo kimwe n'abarondera byangombwa bifuza kwitoza kurikira
twasohoye itangazo kugira tugire ico dushikirije kuri ico kirangamisi aho twagarutse kuzerekeye ikiringo cyo gutanga amakandidature ko azokwitoza mu bibanza z'abashinga amateka no mu bibanza z'abahanuzi b'amakomine aho berekana yuko gutanga ayo madosiye bizotangura itariki 9 z'ukwezi kwa 12 uno mwaka mu gihe amatora bitekwe ko azotumwa ko na nyicwe mu kwigihugu kwinekerezo ryandwi ico gihe nyene iteko rigenga amatora riratekanya yuko hashobora kubaho inani z'imigambwe izo nazo zigakorwa ari uko amatora yamaze gutumwa ko n'icyo mu kwigihugu bikaboneka ko atumwe ku itariki 7 hagatangura gutangwa amadosi itariki 9 atakiringo umugwi Seni wasigaje kugira ngo abakeneye kuja mu runani bashobore kubitegura ikindi nuko ico kirangamisi cashikirijwe imigambwe itagishijwe inama twitaze tuzi yuko tugiye ngo tugishe inama gato tugasanga ahubwo baje kutubwira ibikorwa biza byaraheze ikindi twabonye nuko ikiringo cyo gutanga ayo madosiye ari kigufi cyane kuko iminsi 15 canke 10 ku matora y'abashinga amateka no kwibahanuza za komine ari gito cyane tugasaba yuko rero izo biringo byose zongererezwa twasabye yuko ikiringo cyo gutanga amadosiye cyo tangura n'imiburi w'inyuma y'iminsi 60 amatora yamaze gutumwa ko hanyuma ibiringo zo gutanga amadosiye ku bashinga amateka no kubipfuza kuba mu nama z'ijambo za komine bikunguruzwa n'imiburiburi iminsi 7
Inzamba
Radio Inzamba tubandanye amakuru mu gisata cy'ubudandaji igiciro cy'ikiro cy'isukari yihinguriro susimu cyashyizwe ku mahera ibihumbi bitandatu by'amahera y'amarundi byamenyeshejwe n'ubushikiranganji bw'ubudandaji mu itangazo bwasohoye kuri uyu wa kane. Ubwo bushikiranganji bumenyesha ko naho ibya nkenerwa mu gukora isukari bidasiba kuduga ibiciro ku isoko yo mu gihugu na mpuzamakungu, leta y'u Burundi yamaze gufata ingingo yo kugabanya amahera y'amatagisi atangishwa ku bintu byose byinjizwa bya nkenerwa mu guhingura isukari. Ubushikiranganji bw'ubudandaji bugahamagarira abajejwe intwaro hamwe n'abaguzi b'isukari kuvuga uwo wese azugurisha isukari mu kinywabi n'abatubahiriza ibiciro byashinzwe. Twibutse ko icyo giciro cy'isukari gihinduwe inyuma yaho abatari bake biyamirije iduzwa ry'ikiro cy'isukari cyari cyashyizwe ku mafaranga 8,000 by'amarundi. Umukuru w'igihugu akaba yari yategetse ubushikiranganji bw'ubudandaji gusubiramwo ibijanye n'igiciro cy'isukari. Tukiri muri ico gisata nyene, buramatari w'intara ya Muyinga Jean-Claude Barco nayo aragabisha abadandaza b'ibinyobwa bya Brarudi bakorera muri iyo ntara baduze ibiciro uko bishakiye. Kuva ubu umudandaza azofatwa yadugije ibiciro azofatwa nk'umusuma ace akubitwa intahe mu gahanga acibwe urubanza rwo kibiriraho. Buramatari Barco nayo asigura ko ari mu ntumbero yo guhasha abadandaza nk'abo bikika mukiza Jean Georges Kibogora.
Amakuru dukura muri iyo ntara ya Muyinga atumenyesha ko buramatari w'iyo ntara Jean Claude Barco nayo yafashe iyo ngingo kuko hari hayo iminsi itari mike hari abadandaza b'ibinyobwa bya Brarudi bari bimunogoje mu kuduza ibiciro, ni cyane cyane nko kuri amusere ndende ubigurwa amafaranga 5,000 kandi igiciro kizwe n'amategeko ari 3,500. Icupa rinini rya Primus naryo ngo rigurwa 4,000 kandi igiciro cya leta ari 2,500. Buramatari Barco nayo mu ntango z'iyindwi yaragabishije umudandaza wese azofatwa yadugije ibiciro uko yishakiye. Yamenyesheje ko kuva ubu azoshafatwa agakubitwa intahe mu gahanga mu rubanza rw'ikibiriraho. Asigura ko ari mu ntumbero yo guhasha abadandaza bose bikika mu kiza. Buramatari w'intara ya Muyinga ntiyatevye gushirwa mu ngiro kuko muri indwi nyene hari abadandaza batanu bashyiriwe imanza na sentare nkuru iyo ntara ya Muyinga bahanishwa amande no kumara amezi atatu badakora urwo rudandaza.
Ingingo yafashwe na buramatari w'intara ya Muyinga ngo ni ingingo yafashwe hatubahirijwe amategeko. Ibyo bivugwa n'umushingwamanza Jean-Pierre Bigirimana yanonosoye iby'amategeko asigura ko urubanza rw'ikibiriraho rudacirirwa abantu bakoze amakosa yo kutubahiriza amategeko y'abajejwe intwaro, ahubwo urubanza nk'ubwo ngo rucirwa abagirizwa ibyaha bikomeye bindi. Kurikira umushingwamanza Janvier Bigirimana.
Twumvise ibyo byavuzwe n'uwo mutegetsi arongoye intara ya Muyinga, byumvikana yuko harimo kwitiranya amakosa ashobora gukorwaho nyanzwe igitabo mpanabyaha n'amakosa asanzwe ahanishwa ihadabu shanke amakosa ashobora guhanwa n'abantu bajejwe intwaro. Aho rero twagomba twibutse yuko amakosa yakozweho nyanzwe igitabo mpanabyaha niyo ashobora gutuma hakurikizwa izimanza zishyirwa ikibiriraho procedure de flagrance. Nayo iyo hakozwe amakosa ahanwa n'abajejwe intwaro nta manza zikibiriraho zishoboka kuko ivyo nta gitabo mpanabyaha kiba caho nyanzwe, nta mategeko mpanabyaha atezwa gukurikizwa. Bivyumvikana yuko umutegetsi harimo ukutamenya canke ukurenza urugero guhunyanga amategeko ugomba gukora ivyo amategeko atategekanije. Twagomba twibutse kandi yuko muri ivyo bita flagrance canke muri ivyo byo guhana imanza z'ivyaha nta ruhara runini rwategezwa kugigwa n'abashinzwe intwaro mu gihe hariho inyamiramabi, mu gihe hariho abajejwe gukurikirana ibyaha cyane cyane abashikiriza amanza, mu gihe hariho za sentare zategerezwa kubahiriza yuko amategeko akurikizwa bikiriwe biraca mu nzira zitatekanijwe n'amategeko. Ntibyumvikana rero yuko umutegetsi yateza gukora akazi kiwe yisunze amategeko ashobora kwadukana ikintu kivuga ngo abantu ngo bazohacibwa imanza zikibiriraho, mu gihe tuzi yuko izo manza kugira zirinde zicibwa haba hakozwe ivyaha. Kumbure umuntu yafatanywe itonga ariko arakora icaha kandi akaba ari icaha canditswe mu gitabo mpanabyaha. Rero tugasaba yuko mwe nabo bategetsi iyo bari kubafata ingingo zo kugomba kumbure gushira mu ngiro amategeko amwamwe canke bagomba guhana amakosa amwamwe aba yakozwe, ni byiza yuko bisunga amategeko. Ubwo nubwo turiko turavuga yuko iyo nyifato ivyo yavuze bishobora guhonyanga amategeko, nuko mu butungane ejo ushobora kuza kuwumva babisimbiye ko bakaca kumufasha ibintu byo guhonyanga amategeko. Naho rero tuvuga yuko iyo umutegetsi yihenze, umutegetsi agomba guhonyanga amategeko, mwe nabo babarize ibyo amategeko ushaka rero kuyakurikiza ntibateza kumwemerera.
Ino ngaha rero dushye dusozera amakuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwashimye kuyakurikira. Hano bakamashikijwe na jewe Jean Baptiste Bireha, mugire aho muba mwubahwe na gahwana.